agomba kumenya ko igisirikare cy'Uburundi gifatanyije n'igisirikare cya Congo bakorana hifunze amasezerano yabaye hagati y'Uburundi n'igihugu cya Congo kugira ngo bashobore gukingira umutekano ku muri rusange cyane cyane mu karere ka Kivu y'Ubumanuko. Aho basanzwe bacungira nibo barahacungira nta ngorane n'imwe, nta mirwano ihari na cyane cyane muri Kivu y'Ubumanuko.
Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu cy'u Rwanda ku ruhande rw'Uburundi, hari abasirikare bo barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko byakozwe n'abandi.
Abarundi ubwa mbere hoho ntibagiye ko nk'ubucangero igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibe, umutekano uhungabanya aho duhana urubibe turashikirwa. Aho rero bisanzwe ibikorwa byakorwa ku gaseri, ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Rero nta bacangiro b'Abarundi bagiye mu Kongo, kimwe na cumi n'abiri b'Abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya baca batereza amaboko baje kubishikana. Oya, ibyo bishikanye ntibaba nabo iyo babikora iyo bafite iyindi ntumbero mugabo gushika ubuzima iwacu nta bihari.
Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma wanavuze no musatsi turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'ahandi dushaka gushika Kinshasa, dushaka kugera hehe. Mu minsi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'u Burundi baguye muri ivyo bitero. Abo barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute?
Nisanzwe umuntu atanga icegeranyo cy'ibyo yakoze ku ruhande rw'iwe. Utangiye gutanga ibiharuro cyangwa igitekerezo ubundi mwariko murahangana ko muri yatakaje ibibi mu byo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni ukuvuga rero hariho n'intambara yadutambavu intambara y'amasasu n'intambara y'ururimi ya propaganda. Uyu n'ubu avuga yuko ntakariwe yatakaje ariko ntavuga ikiwe. Ima igihugu cya Afurika y'Epfo igiye gihuye nazo ni Goma, urabona yuko cyatanze itangazo ribararabo. Rero bamwe twita abaprofesiyoneri bavuze ku rundi ruhande, ariko ni ukuvuga ariko no ku rundi ruhande batakaye kuko mu bisanzwe bigenda. Rero ko abandi baza kuvuga ibyo bakubonye ni ku rundi ruhande bavuga ibyabo, twumva abaribo abo tujya tubababarira urumva niho bagarukiriza mu byo mu bikorwa byabo. Kandi cya twumva noneho intumbero bakoresha bihaye ni bene niyo y'ingwano y'umunwa bakoresha. Ibyo rero ntikigenge umuntu n'umwe aba ku gitigiri cy'iwacu naco twebwe turafite nyine tubitanga n'abo tubiha, ntidukunda kunyingira ku maradiyo. Bene n'ibyo babiraba turabitanga mu maraporo hamwe bikaguma mu maraporo y'iwacu. Hari nk'umusirikare yitabye Imana arafite umuryango arafite yavuye, tubibwira umuryango nicyo kigenzwa, twaba tubigenza gutyo. Rero twakosha duhindura ngo dutangire gukora ibyo twahora dukora. Biri rero mu mico n'imigenzo y'igihugu kimwe kimwe cyose kumenyesha ibi cyangwa ibiriya bivanye n'abo n'uwo bashaka kubibwira.
Ariko hari iyo miryango nyine igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyeshwa.
Nagomba kubamenyesha yuko mu gihagizi gishika hari gishika umusirikare akitaba Imana haba ngaha mu gihugu cy'iwacu, haba aho yarumvise mu bikorwa Somaliya, Congo, Centrafrika, ikari hose barabimenyesha umuryango neza cyane. Kandi n'uwo yitabye Imana uburyo bwose bushoboka baragukora kugira ngo ikiziga gitahukanwe bamupambane bamufumane iteka. Iteka risanzwe rihabwa umuntu aba yitangiye igihugu cyangwa umuntu aba yaburiye ubuzima bwiwe ariko agarukana amahoro n'umutekano. Ibyo rero biraba abandi bacisha inkuru hambavu yuko boba batabimenya ibindi byo bagamije. Kandi nta muntu araza kwitura mu rwego rwo kugira abantu bifate kigeze ngo bareke kubimubwira. Reka noneho ntarinda kubyarinda n'uko ari waza kubibaza iyo bishitse umusirikare baba yava iwabo, kuko ngaha barafite umwe wese ufishe yava mutumba n'amatelefoni akayumva n'imodoka igashikayo ikazanwe n'ababyeyi bagatunganiriza umuryango uba wabuze kuko umuryango gusa n'igisoda kiracabuze n'ibihingwa kiracabuze bakeza bagasangira umubabaro n'ibindi bikorwa bikurikira bakabisangira hamwe ni ukuri ibyo biri mu mico yacu n'imigenzo ko umuntu aba yitabye imana dufite umusonera asonerwa
mu minsi yahera ijwi rya Amerika ryari ryabajije igisirikare cy'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu minsi iri imbere mwasanze byifashe gute hari abasirikare bariko bavurirwa muri ibyo bitaro bangana gute abamvuga ni abo byavuze ko bari bakomerekeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakaba boba bari benshi
icyo navuga cyo ni uko bwa mbere ibitaro by'abasirikare ni ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare ubwa kabiri kubera kubana neza n'abenegihugu bivura abasirikare bishobora kuvura n'abandi babyitura b'abanyagihugu abarundi ndetse n'abanyamahanga baraza kwizihiza bakabatira neza rero kuba boba hari uwo yabonye abasirikare kumbure barenga cyangwa igitigiri kitari gito n'ibintu bisanzwe ahubwo iyo babona nko kuri perezidansi cyangwa wa karere cyangwa mu bindi bitaro aho ni byari kuba ibidasanzwe kubona rero abasirikare bivuza ku bitaro bya gisirikare atari bake ibyo ni ibintu bisanzwe bashobora kuza abarwaye malariya abarwaye indwara cyangwa abakomeretse bari mu rugo nk'uko nabivuze iyo uri ku rugamba ugatera n'amashuri ukomereka barabaho nabitaye imana bakabaho abagiye aho baca ibiro kugira ngo batunganye ndetse no mu gihugu cya Somalia hariho abakomerekera ari baza kwitandukanya rero n'abakomerekeye no hafi hafi hari hamaze iminsi imirwano n'ibice batwa ahangana n'umwaka abakomerekeye sinoreka kuvuga ko byabayeho nabitaye imana barabaye rero mu gihe cyo kuvuga ibidasanzwe ni isanzwe kandi ibitigiri umurengera namba na gato ibitigiri sinabaruye ubwo sinavuga yuko ari umurengera mugabo ariho bamaze kurenga batanu batandatu umunani kumvaho abo basigaza aho baryama baryamye cyangwa ariko barabakora cyangwa ari nyabuvuye ibyo bibanze babavuyeramo ni isanzwe yuko abandi bahawe bahanze atari abasirikare bashobora ngo aho baca
ikigiye gukurikira ku basirikare b'u Burundi muri ino ntambara Repubulika Demokarasi ya Kongo ihanganyemo n'umugwi wa M23 nicahe u Burundi buzogumayo kukurumva bo bavuga ko bagiye kubandanya bakora ibishoboka byose bakigarura n'utundi duce u Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwabo nica
ibijyanye na M23 ni gwi twebwe ku Burundi kubitwerekeye ndetse duhanze amaso duteye ishinga icyo twagiye tuko turafasha muri Congo tubandanya tugifasha kuko umutekano ku muyo dusangiye urakenewe kandi igihugu cya Congo kironsa amahoro ubayoronse igihugu cya Congo kiri kirahungabanya cyane cyane aka gace ko mu seruko bwa Congo twebwe igihugu cyacu gishobora kuronka amahoro ubu rero abasirikare b'Abarundi bafasha n'abakongomani muri icyo gice agahe ni turabonye kandi yibandanya ikoreka neza umugambi wa M23 na utundi watubihije ubwabo ikintu ariko harakora n'ibyo niyo bafite inyunganyi yaje twebwe icyo turaba ni uko imizi yose ijya guhungabanya amahoro n'umutekano aho dutumbereye aho twasabwe gufasha uje atatugana ubuntu kamwe mu bato b'abasirikare n'ibyo bigenda ariko gushika ubu twebwe igikorwa twagiye gukora turakibandanya kandi tuzokibandanya nk'uko amasezerano twasinyaniye abivuga impande zitari ziriya ibindi bikorwa biriko birakorwa biravugwa hirya no hino amakungu ibyo ariko arasaba iki twebwe aho tubikurikiranira hasi mugabo igikorwa twagiye gukora tukibandanya uko twatumvikanye ko kuko karahara mu Uganda ntibacura umutekano no kubita hari urumva twebwe natwe tuza tugira ikibazo n'icyo gituma icyo twahamagariye tuweze kubandanya na tushubahiriza kandi tukijangura neza atangorane atabukibaha.
Ronaldo Guhigaga Gaspar abanatuza muvugire igisirikare cy'u Burundi, turashimiye kuri kano kanya mu hejuru ya Amerika.
Ndabashimiye nanjye mwakoze.